Kuri uno wa gatanu niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe radio usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekezo rya 13 buri mwaka kuva mwaka wa 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leocadine Cyayisaba aremeza ko hari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi.
Ayuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero benegihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hari amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu. Usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu. Barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo kandi iradiyo yumvitwa n'abanyagihugu benshi.
Naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha Abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima. Abandi bamwe baganira radio Ijwi rya Amerika.
Abari mu Burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko rwimo rwabaye mu Burundi inyuma y'2015 rugo. Duherukira amakuru ya Kanovera.
Twe ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi. Ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkamenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi gose mu buzima bw'umuntu.
Nkakarorera nk'uko iradiyo nkuru y'igihugu ishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha. Basobanura ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ari kuri tele yabonetse ikazareka guca inyanyura.
Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce dutumwe tumwe tw'u Burundi bataronka amakuru uko bavyipfuza. Bishikirizwa n'uburongoye runani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi Onesime Harubuntu amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije.
Tucitse za Kirundo ariyo za Muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yahani iwacu atumbirizwa cyane. Uburayi bwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse. Niyo iwacu yo biri kuravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda ari radiyo muri Tanzania yinjiye. Icyo rero n'ikibazo. Icyo kibazo muri mu rwego IRCT barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Rero nagiye kumbure nibutse amaradiyo abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi ariko kandi kumbure na leta bishoboye igafasha.
Ku kibazo kijyanye n'ikigega cya leta cyo gusahiriza amaradiyo abayarongoye bamenyesha ko baroswe ntica ntikize. Umushikiranganji yabamenyeshije ko icyo kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko umuntu uzoboneka.
Twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore kubomboka. Twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo. Icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru inyuma radiyo. Ubu nuvuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo ishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho iminsi iza. Ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikiriza.
Nayo ku kibazo cy'amaradiyo nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yishuye ati:
icyo kibazo nicyo kwigwa. Murabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano ko twizera tuzofatikanya n'abaturanguye kugira ngo turabe ko hari icyo bakorwa imbere y'uko amaradiyo asubira gukora.
Tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe radiyo uhimbajwe ku nshuro igira ya 11. Iyo tariki ya 13 kwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shyirahamwe. Icyimvuriro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya Espagne. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.